Ingingo yo guhagarika ibyo binyamakuru yashikirijwe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Emedi Vine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa CNC akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vy'iradio CCIB FM Plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa 18 Nyakanga. Hari n'ayandi maradio n'imbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'urwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi Radio Bonesha FM, Radio Publique Africaine, Radio Renaissance, Télévision Renaissance.
Edi Claude Ninahazwe harongoye Radio CCIB FM Plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radio yiwe yafatiwe.
Mugwego sense vyagenze gute kugira hakufatwe ingingo twita gihuti kubera nitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri yo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigure twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'abanyesha makuru natwe twarimwo mugabo nitwigeze dubwishwa inama duhamagwa gati kumbure reka tubanze tubabaze twumve ico bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye nabe twere urumva twagwe mu gahundo.
Radio CCIB FM Plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikije kuwa 18 ku kwezi. Mu vyo yavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanye abarundi barenga 30 ikamanyora muri Congo. Inaribonye umwuga wo kumenyesha makuru Agnes Nindorera yararyumvise.
Jewe rero rirya jambo nararyumvirije naswe ndaryumviriza ico umuntu yovuga kongera ngo hariho nk'akajambo kamwe katafise ikibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka. Ibyo rero nivyo nabonye muri rirya jambo ry'intangamarara. Hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano vy'amezi atatu iradidakora akaranga mutima kumumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro, gushigikira agateka kazina muntu no gushigikira demokrasi. Ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga. Hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza.
Mukurindira iyo nsiguro ni nahazwe we hari icigwa yahakuye
umumenyesha makuru bariko baramugabisha ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ubwo gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita bo byiza mugabo siko kazi kawe. Ikindi cigwa twabonye muri itangazo ingingo yaje gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize ubwo gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo yavuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugo ntavuga ati ingingo niyi
n'indorera n'abatangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuzi ko irya dosivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya maradio n'ukujyo bari ko barakora muri kiriya kiringo. Ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimwo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyiyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuka.
Imbere yuko bishika iyo naribonye saba amenyesha makuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha makuru bakumvikana ataburengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora. Imenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umenyesha makuru rero bisigura ko nibo mufata kare umwansi ahubwo bukugurura.
Ibinyamakuru bitatu byatswe uburenganzira bwo gukora ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihirikwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu 2015. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.